Abaheburayo ikigabane cindwe. Uwo Melikisedeki umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yagaruka avuye kunesha abami. Niwe kandi Aburahamu yagabanirije ikigira cumi muri byose irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Nta se, nta nyina, nta mamuko, nta tanguriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Nuko mwiyumvira uwo muntu ingene ahambaye, uwo Aburahamu sogokuruza mukuru yahaye ica cumi cyo mu minyaga iruta iyindi. Kandi mu bana ba Lewi ibyagezwe bigera yuko abahawe ubuherezi batangisha abantu ica cumi nibo bavukanye naho abo bakomotse mu rura rwa Aburahamu. Ariko wa wundi adaharugwa mu muryango wabo yatangishije Aburahamu ikigira cumi kandi ahezagiranye ne gusezeranya. Ariko nta wohakana kuworosha adahezagirwa n'uwumurengeye. Kandi muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa icya cumi, ariko muri ya yandi majambo cahawe ushingirwa intahe ko ariho. Kandi twoshobora kuvuga yuko Lewi umwe ahabwa icya cumi nawe yari yaragitanze muri Aburahamu kuko yari akiri mu rura rwa sekuruza hamwe Melikisedeki yamusanganira. None yaba gutunganywa rwose kwazanywe n'ubuherezi bw'Abalewi kuko ku butware bwabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe, ni iki cyatumye bigikwiye ko haboneka uwundi muherezi wo mu buryo bwa Melikisedeki atavugwa mu buryo bwa Aroni? Iyo ubuherezi buhindutse, ibyagezwe ntibura guhinduka nabyo, kuko uwavuzwe kw'ivyo ari uwo mu wundi muryango utigeze kuvamo uwakoze igikorwa cyo kugicanira. Birazi yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda kandi uwo muryango Mose ntacyo yawuvuze ko c'ubuherezi. Ivyo birushiriza guseruka rwose ko haboneka uwundi muherezi ahwanye na Melikisedeki atahawe ubuherezi n'uko vyashinzweho n'ivyagezwe vyo mu buryo bw'abantu, ariko yahawe ubushinzwe n'ubushobozi bw'ubugingo budashobora gukugwaho kuko ashingirwa intahe ngo
uri umuherezi bihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki.
Nuko rero icyagezwe cya mbere cyakuweho kubw'inkomezi nke zacu n'ikimazi gike, kuko ibyagezwe bitigeze kugira icyo bihingura rwose. Hasubizwaho ibyizigiro bikiruta biduhesha kwegera Imana, kandi ibyo ntibyabaye hatariho indahiro. Abalewi bo bahawe ubuherezi atandahiro, ariko iyabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti
Uhoraho ararahiye ntazokwicuza ati uri umuherezi ibihe bidashira.
Uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano ry'utaryarindi, kandi babandi babaye abaherezi benshi kuko urupfu rubabuza kwamaho, ariko wowe kuko yamaho ibihe bidashira afise ubuherezi budakugwaho. Nicyo gituma ashobora gukiza rwose abashyikira Imana kubwiwe, kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Byari bitubereye kugira umuherezi mukuru ameze atyo yera atagira ubugunge atanduye yatandukanijwe n'abanyabyaha yashyizwe hejuru y'amajuru atarinda kubanza gutanga ibimazi by'ibyaha bye uko bukeye nka ba baherezi bakuru bandi, hanyuma agatanga iby'abandi bantu kuko ibyo yabikoze rimwe hamwe yitanga. Ibyagezwe bishyiraho abanyantege nke kuba abaherezi bakuru, ariko ijambo ry'indahiro yaherukiye ibyagezwe rishyiraho umwana w'Imana yahinguwe rwose gushitse ibihe bidashira.